Dabaramutse, abahisemo kumviriza radio isanganiro kaze mwano makuru mu Kirundi duhera ku ingonkuru nkuru ziyagize. Ishingo rya leta nshasha ngo ryabaye mu ntumbero yo kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'u Burundi no kwisunga amahangiro makuru makuru w'umugambi w'iterambere y'igihugu bivugwa n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima. Ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujira mu mwaka w'indwi mu mashuri y'akarorero Ecole d'Excellence mu Gifaransa cyakozwe kuyu wa gatanu mu gihugu cyose mu gisagara cya Bujumbura, aho bagenzi bacu baciye kuri centre iri ku ishuri shingiro Stella Matutina hari yitezwe gukorera abagera ku 195. Urunani mpuzamasendika abakozi mu Burundi CSB rurajwe ishinga no kubona mwino minsi yari abakozi ba leta bahemberwa muri posita mu gihugu hagati bataronswa imishahara yabo ku gihe, bagasaba leta gutora inyishu ico kibazo gituma abakozi bataronka imishahara yabo ku gihe. Muraje kumva insiguro itangwa na Jiri Benya wakira arongoye urunani mpuzamasendika rw'abakozi mu Burundi. Serafine Hakizimana mu buhinga bw'ivyuma, Jean Marie Mayonga nije ngiye kwashikiriza no makuru ndasuye kubaha ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ano makuru tuyahere mu bijanye na politike ukubahiriza ibwirizwa shingiro hamwe no kwisunga amahangiro makuru makuru umugambi w'iterambere ry'igihugu nizo ntumbero nyamukuru zatumye hashingwa leta nshasha, bivugwa n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima mu kiganiro yahaye radio isanganiro. Kwigabanywa ry'ubushikiranganji asigura ko imvo nyamukuru ari ugukomeza ibikorwa bikorerwa mu ntara no mu makomine. Tumukurikire.
Bwa mbere kugira hajeho leta nshasha mu Burundi ni iyubahirizwa ry'amabwirizwa n'amategeko, cyane cyane mbere iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Nk'uko benshi babizi, ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ingingo yaryo y'132 irategekanya yuko umushikiranganji wa mbere iyo bishitse akava mu mabanga cyangwa akajya mu yandi mabanga, ni ukuvuga ko atakiri umushikiranganji wa mbere leta yose ibijyanye nawe. Ni ukuvuga rero ko uwari umushikiranganji wa mbere amaze gutorwa kuba umukenguzamateka, uwo mwanya nyene abagize inama shikiranganji bandi baba bajanye nawe. Ni ukuvuga ko umuntu mbere yo kubahiriza ibwirizwa shingiro ari ngombwa, byari ngombwa ko hajaho uwo ni umushikiranganji wa mbere hagaca hajaho n'iyindi leta. Nimero ya kabiri nayo murazi yuko uyu mwaka w'2025 wataziriwe umwaka wo gutera intambwe ya mbere y'urugendo rugana imbonakazoza y'u Burundi, igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Ni ukuvuga rero kaciye kaba karyo keza kukuraba icokorwa kugira ngo urwo rugendo turutangure dufise intambwe nini nini. Ni ukuvuga aho ucushinga leta wisunze amahangiro makuru makuru iyo mbonakazoza.
Muri no leta nshasha yaraye ishizweho n'ubushikiranganji buvuye kuri 15 buja kuri 13 ngaho hoho mu biha insiguro nk'ikugira ngo hagabanuke ubushikiranganji mu gihugu cy'u Burundi.
Hari intumbero ya leta yo muri kino gihe yo kugabanya ibikorwa bikoregwa mu biro by'ubushikiranganji, mugabo hakagwizwa ibikorwa bimanuka gushika mu ntara no mu makomine, ya ntumbero yo kwegereza ubutegetsi n'ibikorwa by'iterambere abenegihugu, icyo bita decentralisation effective mu rurimi rw'Igifaransa. Ihangiro nyamukuru muri kino gihe ni ibyo, ni ukuvuga yuko ubu ubushikiranganji bwagabanuwe, ariko ibisata byakora muri ubushikiranganji bwose uko ari 15 byose byarimutse. Ni igisata usanga cyavuye mu bushikiranganji bikajya mu bundi. Rero mu biro byo mu ntara z'igihugu no mu makomine niho cyane cyane hazobera igikorwa gikomeye cyo muri leta, bagatanga ibyegeranya mu biro by'umushikiranganji, mugabo kwari kugabanya ubwambere uburyo bukoreshwa n'ibiro by'umushikiranganji, mugabo agaciro kanini uburyo bukoreshwa mu makomine no mu ntara.
Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba yari kuri miko ya Mire Kanyange mu bijanye n'imibano. Bamwe mu barangurira imirimo itandukanye hagati mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko muri no minsi batorewe mu bikorwa byabo kubera icikagurika ry'umuyaga nkuba, bavuga ko naho Regideso yabimenyesheje ikarasaba ko bo kwisuganya gushaka kugenekereza rya 14 bitoroshe ko ngo ni gitoro bakoresheje mu cuma gifasha ko haboneka amatara groupe électrogène muri migi y'Ifaransa kigoye kuboneka bagasaba rigidezo ko igihe hari ibikogwa ikora bituma habaye ihungabana ry'umuyaga nkuba yokora ibishoboka ngo nko gutanga amatara ku murango agacika mu ijoro kugira abakenera umuyaga nkuba bisuganye tubakurikire
kwisuganya naje ntivyoroshe turagerageza muga ntivyoroshe kuko urabona iyo amatara taya hari ya rigidezo bica bisaba yuko dukoresha ama groupe électrogène ayo nayo yasha dusaba yuko tuba dufise irya amazutu ukamubona yuko hari ubukene bw'amarwa y'amazutu umva usanga dusa ari kibazo hofumagira bakagira alternance swate bakayazana ku murango swate bakayazana mu ijo akaba igice kimwe amatara bahari akaba n'ikindi gice umuntu aca akoresha ya groupe kuko ukoresheje groupe amasaha 28 kuri 28 bice bidutera uruhombo
ebinaga hombo ku kazi kacu kubera duca dukoresha ibitoro urumva ni consommation bica bituma imyenda igabanuka rero twe twasaba rigidezo ko yogira uburyo bwose bushoboka kirya kiringo yatanze ntigishike tutarasira kuronka umuyaga nkuba nkuko byategerezwe kubera na gahombo imyimbu ntiba yayindi twe bintu dukora n'ibintu bya namaje doaza bintu byatombora mu ijambo rimwe basi yoshira bikanyarutsa kirya kiringo yatanze kikagabanuka umuyaga nkuba tudashaka kureserva numva ntibikunda ntitwitunganye ngo bikunde
Misanzwe nk'abakiriya baba bamenyereye ko twakoreye kirato cabo neza kikaca ku mashini urumva iyo uri kurami musigura yuko atamuyaga nkuba we ntashobora kuvyumva hari n'igihe yashobora kuvuga yuko wabaye kumugabira cyangwa uri gukora iby'abandi urumva gushiramwo groupe naho bivanye n'ingene igitoro cabuze n'ukuzimba kirazimbye mu kazi dukora twe ntitwokoresha groupe cyangwa ibyo kunda dusaba yuko bivanye n'ibikorwa bikirakora yogerageza bikihuta kugira ngo ubuzima bwa bene igihugu bubandanye
muje nyintwari bereye ishiramwe gishize ubwanye giturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta urikome riranegura ingene ibikorwa byo mu gihugu bitunganijwe ivyo ribona ko bidahindutse ubutunzi bw'igihugu butazokwigera bwisununura Gabriel Ufyiri ya Rongo ye atanga karorero nk'amasoko yugagwa isaha 11 z'umugoroba canke abakozi ba leta bakora amasaha 8 gusa ku munsi akaba bishikirije mu ruganda go gushikiriza icegeranyo ku cigwa cakozwe mujanye no kubahiriza uburenganzira bwo mujanye n'ubutunzi mibano n'imico kama gwatunganijwe n'iryo shirahamwe ku munsi wa kane Gabriel Ufyiri abona ko amasoko yarakwiye kugagwa igihe cy'isazi n'izijoro Changa gakora amasaha 28 kuri 28 eka n'ubuzi bwa leta bugakogwa uko nyene kugira ubutunzi bw'igihugu buduge tega matwi Gabriel Ufyiri
Kuduwa kubutunzi navyo rero bibera ibikogwa none mwumvise bavuze yuko hari abantu bakubita abantu ngo bugare amasoko sa 11 none mwumva tukiri mu iyo logique kugara isoko sa 11 abandi bayugara Saa yine saa tano, jena vuzeni, ahubgo, uheru no monsi. Ubushikira nganji bugi ingono wakati mugihugu, batangi tege kuyuko, ubumuteka anurahari. Abapu, nune hari wana bapori, siwa bijeju. Nibugari soko saa yine ijoro, chake saa tano. Mbele vina chosa wani barari barakora, puru kwapa. Mugabo murire eta, babigire muruhara bambe. Hanyuma, abantu bakore amarore. Nukufuga bakore, bangu bahire saa mbiri yomu gatondo, bageze saa kumi, abahende bahire saa kumi, bagire. Iyumvira nibihugu byiza ko byateye imbere none umunsi je barabikora hariho abarundi bari muri America bari muri Burayi harabakora ubuzigunga none twebwe biziki ibyo kandi bari imbere yacu abakuru abari bo biherako abitwa ko bari imbere y'abantu mugabo nitwumve yuko abantu cyukuri batari kukivi bakore iyo n'ubutumwa iyi leta hagiye yumve ko bidakozwe gucyo ibyo tuko tubavuze tuzaho tuvuga amajambo gusa mugabo adarikijwe nibikogo bitangura ubunye n'ubuguye ubwo n'ubutumwa numva ko bukwiya
urunani impuza amasendika abakozi bo mu Burundi CSB ngo rurajwe inshinga n'ingene muri no minsi hari abakozi ba leta bahemberwa muri posita mu gihugu batanoswa imishahara yabo ku gihe kandi inzandiko ziva mu bushanganje bw'abakozi n'akazi ziba zerekana ko bahembwe Jibe Nyawakira arongo urwo runani akavuga ko uko ari uguhonyonga agateka k'abakozi agasaba leta gutorera umuti ingorane zituma ako gahembo kadashikira abakozi nizituma haba ubukene bw'amafaranga mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na mu gihugu hagati tega matwi Jibe Nyawakira arongo urunani muza amasindika y'abakozi mu Burundi CSB
tuvyakirana umubaba bitovyumva guko umukozi bazi ko abegwa n'impembo n'inyabujya muzi ko ubuzima buzimvye bavuga atagashara turonka tikakwiza ukwezi nako kumbure gashikana tariki 20 cyangwa 25 akagenda avuye mu misozi mugiye guhembwa amatariki atanu watwa twavyumvise cyangwa arenga kagaruka nkuko yagiye birababaje cyane. Birababaje cyane kubera ko bifise inkuru kizimbi ku miryango, bifise inkuru kizimbi ku kazi. Ikintu citwa gahembo ni kuvuga ko ari cyo kigwiza umwimbi cyangwa kugabana umwimbi. Igihe uri kurakora utahembwe, wabura ati umpishe kumpemba aenda guhishe ko ndagukorera, ni kuvuga kagize kuba gato bagize kukabura ubuhoho bigiye kunyuka muco bita umwimbi. Icyo gituma twe tubona ko ari kibazo cyoba umwitwara ariko kigahagararira nkaho nyine hari ubuvuzwe mu byo numva byo babirimo bituma hari igituma cyuko kumbura amahera ngo yobava hirya kure anujumbura agashika yatevye leta nta kiyinanira itoro naho cyoba ari gike maposita ayo mabanke n'ubuzima bw'igihugu ntacyo buza rero ko aho umwitwara ariko kuko baruka igitoro mu bambere. Haravugwa nuko abantu batagisha amahera mu mabanki cyane ahubwo haboneka bayakurayo. Yego turazi muri ibyo ubutunzi yuko burya amabanki burya za microfinance cyangwa abindi bigirwa n'amayiparingi. Ibyo rero birabaye mu banki mu buhinga bwabo bwo kwega abakiriya kuko nibatangura ko abakiriya baza bakabura ibyo noneho n'udufisiyo azodukurayo ibyo noneho ntawe uzosubira no kwiyumvira ko yujayo. Benshi bazohava basubira kubika uduhera mu mikingo yabike mu ntabazi urugo isanganiro
inama isumba ingimba. Radio Isanganiro amakuru muri mu Kirundi arabandanya mujanye n'indero ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'indwi mu mashure ya karorero Ecole d'Excellence muri mu Faransa cakozwe kuri wa gatano mu gihugu cose mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu baciye kuri centre iri ku ishure Shingiro Stella Matutina hari yitezwe gukorera abanyeshuri bagira ku 195 ariko abagira kuri 52 bakaba basivye gukora ico kibazo muri ico kibanza. Inkuru tubaza Alexi Ndayisenga.
Hari gihe cy'izihazine zirenga z'agatondo ko kuri uyu wa gatano igihe twashika mu kibanza cyakorewemo ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujya kwiga mu mashure ya karorero Concours d'Excellence. Mugenduzi ajejwe ibibanza bitatu byakorewemo avuga ko ico kibazo cyakozwe mu mutekano nubwo hibonekeje benshi basivye.
Hari yiteze abanyeshuri 195 muri abo arabana benshi basivye mugabo abaje bose bakoze neza cyane bose bakoze ku mwanya mwiza kandi baratekanye ntabwo nazime zabaye yego hasivye abanyeshuri bashika 52 mugabo kumbure aboye barabizi mugabo kumbure usanga ari nk'abana bagiye ahandi kumbure batashoboye kuba baje uno munsi.
Uyo arashima kandi abavyeyi ukuntu babyifashemo mu guherekeza abana babo.
Twashimye cyane gose ingene abavyeyi b'iki gihe ariko bitaho indero y'abana babo kandi baje barabaherekeza barabarimesha kandi twabahumurije abana ko ari kado ciza ikibazo kidateye ubwoba kandi gihuye na programme abize abana rero bakoze batekanye baje neza banezerewe nta mwana umwe agize ubwoba ngo kwera ngo aza kuri ico kibazo.
Muri Bujumbura hakaba hari ibibanza bitatu byakorewe mu ico kibazo.
Mwijanye n'ubutungane gufunga imyaka 5 ihadabu y'umuriyoni hamwe no kuriha indishi y'akabaro kuri leta y'imiliyoni 5 nivyo bihano sentare nkuru ya Kayanza yahanishije abagabo batatu bo muri Kabarore ni muri komine Kayanza intara ya Butanyerera. Hakaba hari mu rukurikirane rw'imanza zikibiriraho kuri uyu wa kane ni nyuma y'ukwagirwa n'ivyaha nko kutubahiriza ingingo zafashwe na leta no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kwinjiza mu buryo bw'amagendo inzoga zo mu bwoko bwa Skol hamwe n'isima bivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Abagirijwe ivyaha baburanye bose babihakana. Mushanye n'ubworozi inka zirenga 5,000 nizo zari zimaze gucandagwa nyonko yo mu kiyaya cha Rift kuva kuri uwa kabiri gushika kuri uwa kane mu ntara ya Kera ya Makamba. Ni mu gihe inka zirenga 2,200 harizo zitezwe gucandagwa mu kiringo c'iminsi 10 kuva kuri uwa kabiri igenekezo rya gatanu gushika ku wa 14 ukwezi turimwo. Umwe mu borozi bavuganye na Radio Isanganiro agashima uwo mugambi ariko agasaba ko n'ibindi bitungwa bito bito byo kwitabwaho. Yongera ko leta yufasha hakabaho amazu y'idandarizo y'imiti bitungwa ari gukira kugira boroherwe kuko bayigura kubigenga igacibazimba cyane bamwe bajejwe amagara y'ibitungwa mu makomine ya kera iyo ntara barashima uko iryo sekeza ariko riragenda bakavuga ariko ko bahawe incancho nke bafatiye ku nka zitezwe gucandagwa bagasaba ko boronswa izindi mujanye n'uburimyi bamwe mu barimi bo mu makomine ya Bururi na Matana bidoga ko batararonswa ifumbire iyo mu bwoko bwa imbura basavye kugira bayikoreshe mu myonga cyo kimwe n'abatararonswa iyo mu bwoko bwa irehe bari gukoresha mu irima y'impeshi basaba ko nabo boyironswa mu bibozi bw'uburimyi Bururi baremeza ko mu bubiko atafumbire iriyo ariko ngo ubwo bwoko bwose barabwiteze mu ndwi iza Zeno Nzambimana
bamwe muri abo barimyo mu komine ya Bururi na Matana mu ntara ya Burunga bavuga ko bafise udutike twemeza ko barishe ifumbire mu bwoko bwa imbura kugira ngo bayikoreshe mu gutera mu myonga ariko bagiye mu bibanza itangirwamo bakayibura hari nabavuga yuko bamaze iminsi batonda muri poste ya Bururi kugira ngo barihe amafaranga asigaye bita solde mu rwego rw'Ifaransa ariko ntibakigwe muri poste bakavuga ko igituma atabakira ariko aheze indwi zimwe kuri zibiri atadutike turiho bahora baha abarimyi iyo barisha amafaranga yose yifumbire ngo bakaba batazi imbere n'igihe utundi tuzoheza ngo tubonekere abo barimyi rero bakaba bidoga cyane ko bariko baracegwa gutera mbere nk'abakorera mu myonga ya Jiji ku ruhande rwa Bururi na Songa bemeza ko ukwezi kw'indwi kurenganye bataratera batabacimbuye kuko ngo ruzi ruzura cyane mu gihe cy'imvura ibitegwa bigaheze bigaca bitwagwa bakavuga ko abateye kare ariyo baheza bakimbura ari n'abandi barimyi bavuga ko batararonswa ifumbire yo mu bwoko bwa ire bari basavye bongera baranariha yukoresha mu irima y'impeshi riheze abo barimyi bose basaba kurenganurwa baronswe iyo fumbire yabo ntibakore bahomba abakozi mu biro by'ibidukikije mu bworozi Ibururi baremeza ko ifumbire yo mu bwoko bwa imbura atani gice cyasabwe n'abarimyi ngo ikoreshe mu gutera mu myoga kiraboneka baremeza kandi ko hari abarimyi batararonswa n'ifumbire yo mu bwoko bwa ire bari gukoresha mu gihe cy'impeshi iheze naho atabitigiri batanga bakemeza ko mu ndwi iza ubwo bwoko bwose bushobora kuzoboneka Ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro
tuti namwe mwese mwariko muratwumviriza aniho duce turangiriza makuru twabateguriye dusuye tubashimire ko mwaduteza amatwi mwadanye mutega amatwi ibiganiro vya Radio Isanganiro Oh.